mwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uko muvyumvise radio ijwi rya Amerika isamiraniri ari Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Ohia Nitangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro vyo kuri no saha. Kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwezi k'8 mwaka 2022, abasirikare b'u Burundi binjiye muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho.
Amabarabara yuzuye abantu bari kuzina mu mihanda, bafise ivyatsi mu mabarabara, hari umunezero utoroshe ubona amapikipiki ahita yiruka, bafise imitamana, bari gukora celebration kabisa, baranezerewe cyane.
Iyo ni inkuru yerekeye amatora yo muri Kenya, nayo nyene turayifise turayibashikiriza mu kanya. Kuri uyu wa mbere tariki 15 nk'uko mabyumvise, abasirikare b'u Burundi binjiye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo kwifatanya nabo muri Kongo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Ubushinwa bwakoze indi myimenyerezo ya gisirikare uno munsi wa mbere mu mazi no mu kirere hafi ya Taiwan umunsi umwe inyuma y'uko umugwi w'abashinga amateka ba Amerika bashitse ku mugwa mukuru wa Taipei. Iran irahakana ko hari uruhara yagize mu gitero cyakozwe ku mwanditsi akomeye Salman Rushdie ku munsi wa gatanu w'indwi turangije mu burengero bwa leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwakoze iyindi myimenyerezo ya gisirikare uno munsi wa mbere mu mazi no mu kirere hafi ya Taiwan umunsi umwe inyuma y'uko umugwi w'abashinga amateka ba Amerika bashitse ku mugwa mukuru wa Taipei. Fidel Nyongabo aratugira ibindi.
Igisirikare cy'Ubushinwa kimenyesha ko iyo myimenyerezo yabaye mu ntumbero yo kwishura ku mikino ya politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan igeramiye amahoro n'umutekano mu karere k'umuhora w'amazi w'izinga rya Taiwan. Kimenyesha ko kizofata ingingo zose zikenewe kugira gikingire ubwigenge bw'igihugu, amahoro n'umutekano w'akarere k'umuhora w'amazi wa Taiwan. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Taiwan bwatangaje ko indege z'ingwano z'Ubushinwa 30 n'ubwato bw'ingwano 5 vyabonywe mu karere k'umuhora wa Taiwan no munsi kuwa mbere. Igisirikare cy'Ubushinwa cyatangaje ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ko caherahije neza imyimenyerezo yacu ya gisirikare, yamara cyamenyesheje ko kizogira akatari gake iyindi myimenyerezo mu karere k'umuhora wa Taiwan. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara ibwegukira, bumaze igihe bwiyemeje kwigarurira iryo zinga bukoresheje n'inguvu hamwe vyokenegwa. Perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen yashimiye abashinga amateka ba Amerika bagendeye izinga ryiwe mu gihe gikomeye no kubaberekanye ko bashigikiye Taiwan. Tsai avuga ko ibitero Uburusiya buriko bukora muri Ukraine vyerekanye ko intwaro zitwaza gahotoro zigeramiye umutekano ku isi, ko imyemenyerezo ya gisirikare Ubushinwa uherutse gukora mu micungararo ya Taiwan yageramiye bikomeye amahoro n'umutekano mu karere. Mu itangazo no munsi ku wa mbere, ubushikiranganji bujejwe rwo kwivuna abansi bw'Ubushinwa bwavuze ko urugendo rw'abashinga amateka ba Amerika muri Taiwan birenga ku bwigenge n'iyubahirizwa ry'imbibe z'igihugu.
Iran irahakana ko yagize uruhara mu gitero cyakozwe ku mwanditsi akomeye yitwa Salman Rushdie ku munsi wa gatanu w'indwi turangije mu burengero bwa leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Nyongabo arabandanya iyi nkuru.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe rw'imigenderanire bwa Iran Nasser Kanani yagirije ahubwo icyo gitero kuri Rushdie ubwiwe n'abamushigikiye. Rushdie ariko aratora mitende muri iki gihe, yamara Iran yarerekanye imbere yaho ko yakurikiranye abatavuga rumwe nayo bari mu mahanga kuva habaye revolution ya Kiislam muri Iran mu mwaka w'1979. Ivyo naho amareta y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyegetse ivyo bitero ku bategetsi ba Iran, naho Iran itashimikiye kuri Rushdie mu myaka ya vuba, itegeko yasohoye risaba kumwicarira cari mu ngiro. Salman Rushdie yasogoswe imbugita ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye ahantu yari yatumiwe gushikiriza ijambo mu burengero bwa leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarakomeretse mu gitigu, mu kuboko no mu ijisho. Iyo jisho rishobora gutabagara burundu. Hadi matara afise imyaka 24 nine muri iki gihe yakoze ico gitero kuri Rushdie yarahakanye ivyaha yagirizwa abicishije ku mucamanza wiwe. Mu kiringo kirenga imyaka 30 harabagabishije kwica Salman Rushdie yatsindiye agashirimwe kumwanditsi kubera igitabo yanditse The Satanic Verses cavuga ku idini rya Kiislamu. Ayatollah Ruhollah Khomeini yahoze ari umuyobozi kizigenza wa Iran yitabye Imana yari yasohoye itegeko rya Kiislamu yitwa fatwa ryasaba ko Salman Rushdie yicwa.
Rakoze Fidel Nyonga bakuru y'amakuru avugwa hijya no hino ku isi hatushikirije mudusange no kuri internet yacu site yacu ni wezi3@kaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook adresse yacu ni voa radio yacu mukanya na makuru y'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere ku matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Inyuma y'iminsi abanyakenya bari bamaze barindiriye kumenya uzoba umukuru w'igihugu cabo hagati ya William Ruto na Raila Odinga bimaze gutangazwa ko Ruto ariwe yatsinze amatora. Ruto abaye perezida wa gatanu wa Kenya n'amajwi 50.5%, mu gihe Odinga yashigikiwe cyane na Uhuru Kenyatta yarangije igihe ciwe ku butegetsi yaronse amajwi 48.9%. Mugenzi wacu Veniste Nshimimana amaze kuvugana na Jean Bosco Kubwayo, umurundi akurikiranira hafi vya politike ari ku mugwa mukuru i Nairobi, hamubwira uko intsinzi ya William Ruto yakiriwe.
Prezida William Samuel Ruto ahejeje ubunyene gutangazwa ko ariwe yatsinze aya matora nk'uko mwari mubivuze, ahejeje gushikiriza ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane, kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga, ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza, ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi, ati nemeye ko mu butware bwanje nzokoranya na bose, ati nabo muri opposition n'abashyize inyuma, cyaba ikintu cyiza abantu bashimye, kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumvana mu bihe by'imyamamazo, yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze. Ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane, yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora basanzwe barongoranya igihugu, kwamushimira cyane imyaka 10 bamaze bakorana, kandi ko azohora mwubaha kandi atazogaruka muri byakahise. Yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu byakahise, agiye ahubwo kuraba imbere.
None aho ngaho utuye Dagoretti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa Nairobi, abantu bifashe gute? Barabyina intsinzi, umwuko hari umeze ute?
Umva ubunda kubwira, tuvugana mvuye ku irembo na tembere ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda, bafise ivyatsi mu mabarabara. No kuvuga hari umunezero utoroshe, ubona amapikipika ahita yiruka bafise imitamana, bari gukora celebration kabisa, baranezerewe cyane, biboneka ko bari biteze cyane uyu munsi.
Aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje, wabibonye hari na bamwe mu bagize kare akanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe, hari batatu gusa bivanyeho batangaza yuko batemera amajwi atangajwe. Nubwo bwose bari muri ako kanama, ibyo bisobanura iki?
Ugiye kuraba uko vyatanguye kuva bakiri ko baraharura aya majwi, byagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babangabanganwe. Mbere hakagiraho abantu twokubaza tuti twabona yuko bari busubiremo atawuri bushikane 50% guteranya umuntu umwe. Ariko ugiye kuraba uyu munsi aho urongoye aka kanama yavuga ko aza gutangaza saa 9, byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza. Ziyaboneka ko batariko barumvikana bariya basanzwe bagize kajya kanama nk'uko arindwe. ubwo tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe nibituraba kuko ari zo tutumvikanye ko nivya dutangaje ko twatwibaje uyu mwanya n'uwiki ubu rero ikintu umuntu wari wese yo kwibaza ugerageje gusesangura karaba nuko umuntu wese yo kwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihaza bigenda gute biragaragara ko nkuko tubimenyereye ubwo Raila Odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere yuko watangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi Kenya irafise ukuntu usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka hafi aho ntuyagiyewe ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga Ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere kari kure yacu nkaho bita za Kisumu nkaho bita Kibera n'ahandi hatandukanye aya masaha aratekanya abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye no guselebra icyo twatwiteze nuko Raila Odinga nawe yarakwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye inyifato bari bufate ariko kugeza ubu nacyaravuga
uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanuka gute kuba we atarahari
ugiye kuraba Raila Odinga subwa mbere yiyamamarije kuri intebe y'umukuru w'igihugu ndabona bugize gatanu no mu buheruka naho nyene aho William Samuel Ruto yari yamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC yabanze kamenyesha abakandida imbere yuko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uku kugira ngo umuntu aze yiteguye azi ikimuzanye kenshi Raila ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko nuno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenya ko ibyo byose atari we baza gutangaza
Bosco kubgayo umuseshenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane kubga kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Urakoze Veniste tukivuga kuri inkuru mugenzi wacu Team Ishimwe nawe nyine amaze kuvugana na Olive Mukamikazi umunyarwandakazi aba mu gisagara cha Mombasa amubwira uko insinzi ya William Ruto yakiriwe muri ako karere.
Sinzi yakiriwe neza hano ku bakunzi be cyane bamwakiriye bishimye cyane kubera ko bari bategereje uku gutangazwa kwe bari bagutegereje cyane bihanganye none bishimye pe uri kumva mu muhanda mahoni ari kugenda avuga bambaye imihondo kubera ko ishyaka rye ryari rigizwe n'amabara y'umuhondo n'icyatsi uri kubona abantu benshi bayambaye
Amatora yo muri Kenya na amatora yakunze kugenda arangwa n'imvururu kenshi nyuma yo gutangazwa atsinze aho ngaho mu mujyi wa Mombasa uretse kuba abantu bagaragara nkaho bishimiye intsinzi ariko nta bintu by'urugomo nta mvururu zihari
urebye mu mujyi wa Mombasa nta bintu by'urugomo bihari uretse mu nkengero za Mombasa hari udukaritsiye tw'abana b'ingimbi badakora niba urebye bazana imvururu kubera benshi baba banywa abakoresha ibiyobyabwenge abandi bashaka kwiba gusahura mbese muri utwo duce nitwo akenshi baba bashaka urugomo ariko umutekano urahari umutekano muri utwo duce bagiye bashyiramo abashinzwe umutekano cyane abasirikare abapolisi mbese urebye ubona umutekano pe barawiteguye urwego rwo hejuru
amajwi atangajwe mu kanya gashize hagati y'abakandida babiri barahanganye Ruto na Odinga ariko amajwi yakunze kugenda atangazwa yegeranye cyane ninde ubundi aho ngaho muri Kenya wahabwaga amahirwe kurusha indi yuko ashobora kuba perezida wa Kenya
wasangaga abenshi baha amajwi Ruto kubera ko Ruto uri kubona abamutoye ni Mount Kenya yose yaramutoye kandi ni nini cyane kandi n'abantu baba ari benshi noneho no mu gace kabo kiwabo bwita havuka nabo baramutoye bose mbese nta hantu kandi naho marutanwaga mbese nawe yamurushaga cyane abonaga ko Ruto amuri imbere amurusha cyane ukuruta aho Raila yabaga yatsinze wabonaga ko barutanwaho amajwi make yatari menshi cyane
no kuvuga ko mudatunguwe n'imaze gutangazwa ko Ruto ari utsinze kabone nubwo byakunze kuvugwa kenshi ko kuba Uhuru Kenyatta ucyuye igihe yarashyigikiye Odinga utavugaga rumwe nawe
ubundi urebye ntago byatunguranye cyane kubera ko abashinzwe politiki babita abacambuzi cyane cyane nk'iyo twakurikiraga wasangaga bari kuvuga yuko urebye Ruto yatangiye gukosana n'uwo mugenzi we noneho atangira kare kuyegereza iriya Mount Kenya yaho uyu uravuka noneho aba atangira kubereka yuko uyu nguyu amwanga kandi ntacyo bapfa noneho abenshi bakavuga bati kuki ari gushyigikira uriya kandi uriya yaramwangaga mbere tuzi ko nta kintu ashoboye nta kintu azi ari umwanzi w'abagikuyu none kuki amushyigikira noneho babaza Uhuru baramubaza bati kuki udashyigikiye uyu nguyu nk'uko wari warabyemeje noneho babona yuko hagati yabo hari akantu mbese ko kutumvikana baravuga bati uyu nguyu ni musariti niko babyita mu Giswahili uyu ni musariti ntabwo twebwe tumwishinga kandi uyu nguyu yaratugiriye neza ntacyo twamuhora reka tumutore twakwishinga uyu nguyu wamuhemukiye akaba yisunze uriya kandi uriya yari umwanzi none reka twakuhemukira uyu nguyu natwe wari waratwijeje ko bazakorera hamwe none reka tumuha amajwi yacu kugira ngo azakomeze uru rugendo bari batangiye rwo kuyoborana mbese urebye abaturage ba Uhuru babonye yuko Uhuru ahindutse umuhemu niyo mpamvu babonye yuko batagomba kumushyigikira kumukurikirana cyane ngo bamutorere umuntu yari yarashyizeho urebye bavuga yuko Raila yabuze amajwi hirya aho ngaho iwabo kwa Uhuru kubera yuko yashyigikiwe na Uhuru kandi Uhuru babona yuko ari umuhemu nuko abaturage babibonye niyo mpamvu batashyigikiye cyane
Olive Mukamukiza umunyarwanda utuye mu mujyi wa Mombasa muri Kenya ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane team
arakoze cyane team ishimwe kuri icyo kiganiro agiranye na Madame Olive turacari ku matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya aho William Ruto mu matora yatsinze turi kumwe ku murongo na Dieudonné Ndayishimiye n'umurundi akurikiranira hafi politike muri Kenya akaba arangurira imigambi yiwe hiyo nyene muri Kenya mushinga nahe Ndayishimiye mbanje kugushimira kukanya utoye kukuganira natwe uherereye he muri aka kanya kitwa gute akarere urimwo byifashe gute
ego murakoze cyane jene muri Central Province ya Kenya muri county ya Kiambu reka mvuge mu ntara ya Kiambu mu rurimi rwumvikana rw'Ikirundi aho niyo mereye pulo mama
none muri Kiambu ko twumva ko muri Kenya rimwe na rimwe nk'uko umushinga ntaye Bosco mu nkuru ihejeje mu kanya kari imbere yuko muri Kenya hari ahantu usanga hakunzwe cyane n'umukandida runaka n'ahandi hakunzwe cyane n'uwundi mukandida aho Kiambu bari biteze ko arinda za gutsinda canke ninde bari bipfuza ko atsinda mu matora y'umukuru w'igihugu
ego ndagushimiye cyane kuri ico kibazo nkuko ubivuze nivyo nga muri Kenya uturere turatandukanye nkuko uturere dutandukanye niko buri karere buri mukandida ari populaire muri ako karere ego bo akarere merereyemwo sanzwe ari muri Central Province o umuntu yarasanzwe ari populaire uwatsinze ari William Samoei Ruto onyine we yarasanzwe ari populaire mu karere ka Kiambu ego
hari ico bari bamwiteze ko cane nk'iyo aje mu kwiyamamaza canke ari karaganiriza abanyagihugu babona ko bipfuza ko ari iki yo bakorera ngaho muri ako karere canke mu gihugu muri rusange William Ruto yabemerereje
ego bo ya bari bamwiteze ko impinduka bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe mu migambi yiwe mugambi nyamukuru ari mugambi yise bottom up bisigura ko ari umugambi wo gufasha aba wo kuduza abari hasi bakuru tubuzi buto buto kugira ngo baronke kwibeshaho mu buzima agafata karorero kiwiwe kaho yavuye kaho yatanguriye akavuga yuko watavukiye muri presidence nka Uhuru Kenyatta akavuga yuko wewe yavutse ya byawe numwirimizi umworozi rero na akavuga ati aho ngizi byavuye gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afise umwete wo gukora ni byiza yuko ndamuteza imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima donc niyo yise bottom up kuduza akaba agafocusinga gose kuri kuba kenyezi badandaza utuntu duto duto nk'aba mama abo yita ba mama mboga akaja abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mukwiyamamaza kwiyegereza abantu bato bato
none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho bari amakenga bo bafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora kumbure n'ukuntu Raila Odinga tanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe byo babisigura iki ho bari amakenga kubijanye n'umutekano
oya ayo makenga nayo turabona n'akaruru duhiririyemo akare duhereremo kakiyambu mu mateka y'ibintu byigeze byagirira ba muri Kenya ibintu nk'ibyo n'izigeze bihaba n'igihe sinzi ngira kubera kenshi bagenda bararonga bagenda baratsinda ariko sinabifatira kuri icyo onye gusa hamye ari ahantu watekanye kuva kera bo mu karere meremo izi nabyo ntabwo tubyibaza abatoye Ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa icyo kibazo nta n'umwe afite ubwoba kuri icyo onye
ubunye biriko baragoroba abantu bahimbaje gute turumva ko yemereye abantu bato bato kuzobaduza bo bahimbaje gute cyane cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotare abo ba mama mboga bo bahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora
ego byabahimbaye gose bayoyewe bamwe umva abaye gusimbagurika of course nitushobora kuvuga yuko biri final kubera uradzi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ibyemeza yemeza ibyavuye mu matora mu matora aherutse ya 2017 niyo narindi byarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ibyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubigwemo amatora cyarasubigwemo ariko ezumake uko abandi nyine nyubatswe kandi gutsibashye batsinda mu nyuma urumva yuko n'ibinyinye of course baracelebrating baragiyoherwa kubyabaye barahimba ariko barahimbarwa kubyabaye nawe tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare yemeza cyangwa yaka na matora kuno bya kuyagenze
Dieudonné
bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaje nibaza kwitwara ego
birumvikana Dieudonné ndayishimiye umurundi arangura imigambi yiwe muri Kenya ukaba kandi ukurikirana hafi politike y'igihugu turagushimiye cyane makuru kwira dijwi rya Amerika arabandanya kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukumunani mwaka 2022 abasirikare b'u Burundi binjiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko nkuko byatangajwe n'abategetsi bo muri Kongo ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira
amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Buvira Lieutenant Mike Longo avuga ko Abarundi binjiye muri teritwari ya Uvira barahitwa Rubirizi mu kibaya cya Rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za Kongo mu kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara y'Kivuyepfo.
C'est depuis ce lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
Yagize ati kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2022 nibwo itsinda ry'ingabo z'u Burundi ryinjiye ku mugaragaro muri Congo mu karere ka gisirikare ka Sokola de. Iri tsinda ry'ingabo z'u Burundi kuri ubu ziherereye mu kigo cy'amahugurwa cya Rubirizi kandi ryaje mu rwego rwo guhuriza hamwe ingufu zishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Andi makuru Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu basirikare bari mu kibaya cya Rusizi yemeza yuko ari abasirikare 630 bo mu Burundi binjiye muri Congo banyuze ku mupaka w'Uvugizo uri kuri Kiriba. Gusa kwinjira muri Congo kw'abo basirikare b'u Burundi, bamwe mu bagize sosiyete sivile zo mu kibaya cya Rusizi ntibabyakiriye neza kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu ko nabyo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho. Bernard Kadogotondo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi yagize ati
ni Burundi niba tubanayisekirize teritwari ya Uvira na Fizi.
Aba Barundi nibo bateza umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi. U Rwanda nirwo ruteza umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru yose, naho Uganda nayo iteza umutekano muke muri za Ituri. Abo bantu ntibaje neza iwacu kuko aribo bateza umutekano muke, kuko umuntu ntiyakwatsa umuriri wawe namara ngo ari ujya kuwuzimya. Bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twa Fizi, Uvira na Mwenga hari icyo basaba izingabo z'u Burundi zinjiye muri Congo gufatikanya na FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho.
Nibaze bakore neutralite donc bagarura amahoro mu karere, abaturage bahinge, abaturage batahe bahinguke, abaturage basubira iwabo, basubire mu mihana yabo. Ega bari abagabo nimba baje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Je ne fata kibazo kirimo ahubwo tugiye kugira inyungu nimba relema misiyo bahawe bazayikora kuko bayihawe. Icyifuzo cyacu nuko boza batabogamye, nuko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati y'amagroup arme donc bakayademantela badashingiye ngo nabangaba cyangwa nabangaba.
Ingabo z'u Burundi zinjiye kumugaragara muri Congo mugeze icyaraga zihakana yuko zitari ku butaka bwa Congo mu kurwanya inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara, nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Runi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Murakoze Vedaste Ngabo, tuko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ariko reka tubabwire ibice bikuru by'amwe mu makuru twabashikirije cyane yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'iminsi abanyekenya bari bamaze barindiriye kumenya uzoba perezida wabo hagati ya William Ruto na Raila Odinga, bimaze gutangazwa ko Ruto ariwe yatsinze amatora. Ruto abaye perezida wa gatanu wa Kenya n'amajwi 55.5%, mu gihe Odinga yashigikiwe cyane n'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta yarangije igihe ciwe ku butegetsi yaronse 48.9%. Mugenzi wacu rero Veniste yaganiriye na bamwe muri bo, Jean Bosco Kubwayo, atubwira yuko akarere kameze neza muri Kenya, umutekano utekanye henshi. Twababwiye kandi yuko kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukumunani abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokrasi ya Kenya ya Kongo, nako Demokrasi ya Kongo kwifatanya n'abasirikare ba Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko, nkuko byatangajwe n'abategetsi bo muri icyo gihugu cya Kongo. Ayandi makuru rero murashaka kuyaronka kuri site yacu ya internet, adresse ni wezi3@radio.voa.com. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi, nshimira na Nadia Taha yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye mwese.